iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Tuti mwese mudukurikirana turabaramukije turi kuri umunsi w'Imana itariki 6 z'ukwezi k'8 umwaka wa 2017 muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana dusamiranira i Washington DC kama ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Abana mu kwezi kw'icyenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikizovamo.
Uyo ni umufasoni hira tugabisha Jocelyne ajejwe abakozi n'akazi ku ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga ryitiriwe Ali Mweranda yo kumuzinda ni muri komine Rugazi intara ya Bubanza ni nyuma yaho ubushikiranganji bw'indero bubarungikiye urwandiko rufuta igisata cya laboratoire kuri iryo shuri. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo aho sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu yatanguje uburyo bwo kurondera abagwa abashingwa manza baburanira batishoboye ni mukanya. Urabandanya mukurikirana ibiganiro ku ijwi rya Amerika. Abanyeshuri barenga 90 bahora biga mu gisata cha laboratoire kuri lise y'ubuhinga yitiriwe Ali Mweranda ni kumuzinda muri komine Rugazi intara ya Bubanza ntibagiri ayo bacira nayo bamira ni nyuma yaho ubushikiranganji bw'indero burungikiye urwandiko kuri iryo shure mu ntango z'ukwezi k'8 rufuta icyo gisata buvuga ko kidakwije ibisabwa n'amategeko. Evariste Nzikobanyanka ni wadushikiriza iyi nkuru.
Imbere y'umwaka umwe gusa ngo barangize ivyigwa vya laboratoire kuri lycée technique Saint Henri yo kumuzinda abo banyeshure bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko ubushikiranganji bw'indero bwarungitse kuri iryo shure urwandiko ruhagarika igisata bahora bigamwo. Umwigeme Aline Ntakirutimana n'umwe mu biga muri ico gisata ca laboratoire avuga ko asa n'uwakubiswe n'inkuba yumvise iyo ngingo.
Twebwe twaravyumvise mugabo n'ico zigituma twebwe twavyumvise ku banyeshure je bamwe barabimba tije nawe kiratije ivyo navyonze hama tusha tufatinga ingo yo kuja ku ishuri turakoranira hamwe kugira ngo tubaze igituma iryo shuri ryo baryugawe canke ryo baryafuswe hama tumaze gushika yo direyitere turahamusanga turabimubaza atubwira nawe nyene ko atavyazi yatubwira ngo turindire gushika itariki 7 z'ukwezi k'8 hatubwira ko ari haza tubwira inyishu yanyu.
Umuyobozi w'indero muri komine Rugazi aremeza ko ico gisata cugawe n'ingingo y'ubushikiranganji bw'indero. Bandora Yeremia asigura imvo n'imvano iyo ngingo.
Twabonye keteri bwo mushikiranganji imenyesha yuko bafatiye ku maraporo baronse ku bugenduzi bwarunze ku shure babonye ko hari ibintu bidakwije bishaba bisaba yuko bashigikira yuko ryo hagarara aho kuba ndanya rikora cyo gisata cyanye n'ibyubuvuzi.
Uwo mutegetsi w'igisata cy'indero ku rwego rwa komine Rugazi nabo nyene yemeza ko ingaruka ari mbi kuri abo banyeshure bari basigaje umwaka umwe gusa ngo barangize ibyigwa. Bandura Yeremia afise icyo asaba abo banyeshure.
Gushika no munsi nta ngingo turabona iyo bayerekeye abanyeshure ubwabo mugabo mu by'ukuri ko dusanzwe tubimenyereye iyo amashuri ahagaritswe n'ubushikiranganji cyose yuko abahora bahiga bacha bahiga handi hantu biga ho bahari ibikwiye bisabwa n'amategeko. Hama kubijanye naho yari rigeze bari bashikeze umwaka wa kabiri mbere nabonye ko n'umwikete bari bavuze ko babagenzo ko bivuze cyane tekiti bajana kuri kaminuza ariko mu byukuri ntari bwashika bakora ikibazo kinzaje kuri kaminuza bageze mu mwaka wa kabiri.
Ariko ubujejwe abakozi n'akazi kuri lycée technique Saint Henri afite icyizere kuyo ngingo izosubirwamwo. Umufasoni Iratugabisha Jocelyne avuga ko ubuserukira imbere y'amategeko iryo shure ariko arakurikirana ico kibazo.
Mu bisanzwe ibyo bintu kuko tutabitorera umuti cyangwa ngo twumve neza na neza inkuru zivuye kuri representant w'ishure ntiturafata ngingo ni nayo mpamvu representant w'ishure ariko arakurikirana neza kugira arabe ivyo bintu ipfuntu vyaba vyaragenze. Abana mu kwezi kw'icenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikizovamo.
Mbere y'uko umwaka w'ishure uheze urangira umushikiranganji w'indero Mufasoni Janvier Ndirahisha yari yagabishije ko amashure y'abigenga atazoshikana 20% mu kibazo cya leta azofutwa. Iyo ngingo yari yerekeye amashure 35 yo mu gisagara ca Bujumbura, 4 yo mu ntara ya Bujumbura, imwe y'Imakamba, 3 yo mu ntara ya Rumonge, hamwe n'imwe yo mu ntara ya Cibitoke. Mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
urakoze Evariste mu Burundi kandi sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kuri wa gatanu yarahanishije igifungo cy'imyaka indwi n'amezi atandatu ku basirikare batanu bari mu bagirizwa guhungabanya umutekano. Abo basirikare bagize umurwi wa kabiri w'abagiriwe n'icyo cyaha ni nyuma y'igitero cyo mu ikambi ya Mukoni. Babiri mu bahora bakurikiranwa barambitswe izera. Jean Bosco Ndarurinze niwe yakurikiranye urwo rubanza.
Gufungwa imyaka indwi n'amezi atandatu nicyo gihano cyakiriwe abasirikare batanu mu rubanza rwasomwe kuri uwo wa gatanu. Muri abo basirikare baraye bakiriwe igihano na sentare nkuru ya Muyinga, bane nabo mu ikambi ya Mutukura mu ntara ya Cankuzo, hamwe n'umwe wo mu ikambi ya Kirundo. Abo basirikare bashimijwe n'umushyikirizamanza ari indwi ku byaha bibiri: guhungabanya umutekano w'igihugu bakoresheje ibigwanisho no gufasha abashaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho. Ivyo vyaho kwari bibiri babishengejwe ko n'umushyikirizamanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga. Ni nyuma y'igitero cyabaye hafi y'ikambi y'abasirikare ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo. Abasirikare babiri muri abindwi baraye bejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kuri ivyo vyaha nyene. Lieutenant Moise Nimubona yeze ku vyaha yagirizwa yari yatatse bwa cabona Majoro Ndayisaba Dieudonne bakorana. Uwo nawe niwe yamutwara igihe umutekano wahungabana hafi y'ikambi ya Mukoni bakoreramwo. Iyo Ntwazangabo yasuriye uwo yari irongoye ko ataruhara yagize mu ihungabana ry'umutekano ku ikambi ya Mukoni. Uwundi yejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ni Ajudani Zigimana Antoine Batazira Bwanwa. Uyu yagumye aburana avuga ko yafashwe kuko afise icyo apfa na bamwe mu bahora bamurongoye. Mu mburano ziwe yaranavuga ko ashobora kuba yariteranijwe mu gufatwa. Mwiburanishwa idonido ry'urubanza, abasirikare baraye bagiriwe n'icyaha bagirizwa cyane kumenya ko hari ko harategurwa umugambi wo guhungabanya umutekano ntibabimenyesha ababakurira. Bane muri aba batanu baburana bavuga ko babyumvise babituma umushoferi w'ubatwara muri brigade y'amajana abiri na mirongo ibiri kugira abishyikirize ubarongoye. Uwo mushoferi agira gatanu mu bagiriwe icyaha yabwiye sentare ko yabimenyesheje Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi yari abereye umudereva w'umuduga. Uwo nawe niwe yabatwara muri brigade y'amajana abiri na mirongo ibiri igenzura igisirikare mu ntara za Ruyigi na Cankuzo. Mwiburanishwa uwo mushoferi wa gisirikare yari yatatse nk'icyabona iyo ndongozi nkuru mu gisirikare yagendesha. Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi ntiyigeze arenguka muri sentare kugira atange umuco. Yamara uwo arahagarariye intahe imbere y'uko urubanza rujya mu mwiherero yari yamenyesheje ko iyo Ntwazangabo nkuru yemeye gutanga umuco mu nyandiko. Sentare yafashe ingingo ko yoshyira urubanza mu mwiherero, ubwo rwandiko rumonetse rukazofatirwa ko mu guca urubanza. Umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga avuga ko ubwo rwandiko rwa Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi rutigeze rushyikira sentare. Ariko uwo mukuru wa sentare amenyesha ko ivyavuzwe kuva mu matohoza y'inyamiramabi ari umushyikirizamanza n'aya sentare vyari bikwiye kugira urubanza rucibwe. Muri abo basirikare batanu baraye bagiriwe n'ivyaha bagirizwa, umwe muri bo yari amaze gucibwa igihano cyo gufungwa imyaka mirongo ibiri. Uwo nawe ni Ntahumvukiye Pierre Batazira Kadogo wo mu ikambi ya Mutukura. Yaheruka kwagirwa n'icyaha cyo kugandagura Majoro Karashira Dieudonne wo mu ikambi ya Mutukura mu ntara ya Cankuzo. Umushyikirizamanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yagirije uwo musirikare muto muto ko yagandaguye arashe Intwazangabo Majoro Karashira Dieudonne mu gihe yari agiye kumumenyesha ko aronderwa n'ubutungane ku cyaha cyo guhungabanya umutekano yaraye yagiriye. I Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jean Bosco Ndarurinze. Tongere twibutse ko urubanza rwaciwe ku munsi wa gatanu. Mu karere naho sentare ya Afrika yubahiriza hagateka kazi na muntu iri Arusha muri Tanzania yaratanguje uburyo bwo kurondera abashingwa manza baburanira abatishoboye bifuza kuyitura. Iyo sentare ivuga ko ubwo buryo buzotuma inzira karengane zahotewe n'amareta zishobora gutunganirizwa. Kuva kuwa kane rero gushika ku munsi wa gatandatu no munsi abo bashingwa manza bahawe inyigisho zo kuburanira abo bantu nikora. Pierre Claver niyo nkuru numesha makuru w'ijwi rya Amerika i Arusha muri Tanzania niwe adushikiriza inkuru.
Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu yemeza ko imaze kuronka abantu bayitura ariko badafise uburyo bwo kwirihira abashingwamanza. Iyo sentare ivuga ko benshi muri abo ari abagore, abatishoboye canke amafunzwe, ariko babona ko bahohotewe n'amareta yabo. Nuhu Madane Diallo aturuka mu gihugu ca Burkina Faso, icegera c'umwanditsi mukuru w'imanza muri iyo sentare, avuga ko hashizweho uburyo bwo kuronderera abashingwamanza abo bantu aho nikora. Ati nk'uko mubizi, abaza kutwitura benshi n'abatagira uburyo bwo kuronka canke kwirihira abashingwamanza. Iyi sentare itegerezwa guca ibaronderera ababafasha mu vy'amategeko, kuko kuronka ubutungane n'ibwirizwa rikuru mu kubahiriza agateka kazi na muntu. Hari nabo twari tumaze gufasha naho umugambi utari bwatangure. Ni muri iyo ntumbero rero twarondeye abashingwamanza hirya no hino kugira ngo tubehe inyigisho maze bamenye ingene iyi sentare ikora.
Parce que les avocats il faut les former également.
Maître Isidore Rufyikiri yabuze twa rwego rw'abashingwamanza mu Burundi ari mu bahawe izo nyigisho, avuga ko gufasha abatishoboye kurenganurwa mu butungane byari byaratevye.
Ni kuri hageze gusa kuje kwaranatevye kuko amategeko yayo byari ngombwa yuko iba ifise ikigega gishobora gufasha abatishoboye gushobora kuyitura. Abantu bahohoterwa mu gateka kabo ni benshi kandi bava mu bihugu byinshi. Nico gituma kenshi usanga adafise n'uburyo bwo kwishikana ku isentare. Ubu abavoka ni bazohora iyo sentare ituma guserukira no kuburanira abo bantu bazoba bayituye,
kugira ngo umunyagihugu ashobore kuzoronka abamuburanira bariho. Niyo sentare abwirizwa kubanza kwitwara akazana dosiye yiwe yerekana ingene igihugu canke inzego z'igihugu ciwe zamurenganije zikamuhohotera. Inyuma yaho asabwa kwandikira sentare urwandiko agasigura ko ari ntawe nikora adashoboye kuronka uburyo bwo kwirihira umushingwamanza. Abagateka kabo gahungabanywa n'inzego za leta, ariko bakabura uburyo bwo kwitura sentare no muri Kongo bariyo, nk'uko bivugwa na Maître Jacques Zakaye Mbumba atwara urwego rw'abashingwamanza mu gisagara ca Matadi mu ntara ya Bakongo.
Oui, parce que de l'expérience
ego cyane mu runane rw'abashingwamanza i Matadi abantu nkabo baruzuye, harimo n'abakenyezi mbere baba bahotewe abandi bakaborezwa igufa, n'ahandi muri Afrika abantu nkabo bari ari benshi kubera ikibazo cya mikoro make. Nicyo gituma iyo mfashanyo y'isentare ikenewe cyane, kugira ngo abantu aho nikora nabo bashobore gutunganirizwa bahabwe ababuranira. Gushika ubu ibihugu 30 nivyo bimaze gusinya amasezerano yemera iyo sentare. Muri ivyo indwi gusa nivyo vyemerera abanyagihugu bavyo n'amashami yigenga kwitura iyo sentare atantambamye. U Rwanda ruheruka kwikura muri ivyo bihugu vyemerera abanyagihugu kwitura iyo sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu. Maître Isidore Rufyikiri abona ko ibihugu vya Afrika bikwega amaguru kuko inzego zavyo zikunda guhotera abanyagihugu.
Ibihugu vyinshi bakwega amaguru kuko amareta menshi usanga akunda guhohotera abanyagihugu. Baratinya rero yuko imanza zohava zibabana nyinshi zikabana umurengera, kandi nabo batari buhagarike zo guhohotera agateka kazi na muntu. Biranababaje cyane kuko ayo mareta nyene niyo yasinye icyo twita Charte africaine des droits de l'homme, n'ikintu ciyumviriwe kugira ngo gitunganize abanyagihugu bahohoterwa na leta canke n'abaserukiri ba leta. Leta zimwe zimwe kugira zishire mu ngiro nk'urubanza rwa zitsinze nimera nko kwishumita agashinge, biragoye kwishumita agashinge.
Abashingwamanza 61 baturuka mu bihugu 25 nibo bahawe inyegisho zo kuburanira abatishoboye muri iyo sentare. Ibihugu vya Afrika y'ubuseruko birimo byose, hakiyongera ko n'abaturuka mu Bufaransa, mu Butaliyano, hamwe no muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Iyo sentare inyuma y'imyaka 10 imaze kwakira imanza 145. Imanza 6 zituruka mu Rwanda, mu gihe ata murundi n'umwe arayitura. Pierre Clavini Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umuntu umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika. Masegonda 60. Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Tadijwi rya Amerika i Washington DC ubunaho numwanya wa cha kiganiro ntorere kazoza.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gicya hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere kazoza Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize amahori wanyu uno munsi mu kiyago cha politike Ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira ku ijwi rya Amerika tugiye kugaruka ku ruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye reka mijambo mugenzanye n'Ugereliane aganira n'abatumire bane
uruhara rw'ugwaruka mu kubungabunga umutekano mu kibano nivyo tuza kuganira uyu munsi muri studio rero turi kumwe na batumire bane hari umuvugizi w'igipolisi byankurikiye ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
ndabaramukije namwe ndaramukije kandi nabagiye kumviriza kino kiganiro bose
turi kumwe kandi n'ugwaruka rwaje ruva mu migambwe itandukanye aho twovuga nka Nancy Ninette Mutoni yaserukiye umugambwe CNDD-FDD mu muhari w'imbonerakure ndakwivuriza ikaze nawe Nancy ndanabaramutse mu kiganiro
murakoze ndabaramukije nanje ndaramukije n'abakora gukurikirana kino kiganiro
Uwundi turi kumwe ni Nahumuremyi Deogracias yaserukiye Mizero y'Abarundi namwebwe ikaze mu kiganiro ndanabaramutse
naje ndabaramukije ndongera ndabakingurika ko mwantumiye
turi kumwe kandi na Gatete Placide yaserukiye MRC Runezangemero Placide namwebwe ndabaramutse ndanabifurize ikaze mu kiganiro
ndabaramukije ndabakengurukiye no kuri ubu butumire mwaduha
ikibazo cha mbere ndagitumbiriza ku muvugizi w'igipolisi muri rusangi rero uruhara rw'ugwaruka rwategerezwa ku buruhe mu gucungera umutekano
murakoze uruhara rw'ugwaruka mu gucungera umutekano ni nk'uruhara rw'abanyagihugu bose muri anyabune hariho ibigizwe n'abajeje intwaro bajeje umutekano ubutungane hamwe n'abanyagihugu ugwaruka rero rukaba igice kimwe mu bivyo bigize abanyagihugu rero amategeko arekurira abanyagihugu nk'inkingi imwe muri iyo nyabune guterera kugira ngo babungabunge bafashe mu kubungabunga umutekano wabo ukungenera umutekano usanzwe ubungabungwa mu bisanzwe hariho ibikorwa by'ubuhinga bikorwa mu kubungabunga umutekano hakaba rero n'ibikorwa bitari by'ubuhinga ibikorwa by'ubuhinga bikorwa n'abahinga ari bo bajeje umutekano nkuko ibwizwa shingiro ribivuga abo nabo na n'ugwego rw'igipolisi n'ugwego rw'igisirikare hamwe n'ugwego rw'igendereza abo nibo bakora ibikorwa by'ubuhinga bijanye no kucungera umutekano hariho rero
ibikorwa by'ubuhinga no kuvuga iki
ibikorwa by'ubuhinga ni nk'ibi byo gukora gukizura nk'ibintu byo kuja gufata abantu ibintu byo kuja kugwana umwasi yateye igihugu nivyo twakwita ibikorwa by'ubuhinga no kuvuga bisaba ubuhinga izo nzego ziba zarigishijwe hanyuma hariho ibindi bikorwa bitari ibyo ubuhinga ari navyo abo bandi baheza bagafashamwo ahanini ni nk'ibi byo kurondera amakuru ajanye n'ico cose canke n'uwo wese ashobora guhungabanya umutekano hanyuma bagaheza bagaca bashikiriza izo nzego hakiri kare hanyuma nazo zigaca ziraba koko ibyo zibwiwe ari byo hanyuma zigaca ziraba ingingo zikwiye gufatwa ivyo ugwaruka mu butandukane bwago rurabikora mu gihugu cose ruhurikiye muri ya makomite yamaho ajeje umutekano mu gipolisi turashima kumwe dukorana gushika no munsi no gwaruka ni navyo bituma umutekano no munsi wifashe neza mu gihugu cyose
murashima mbega ntavyo munegura byo
ushika ubu ntacho tunegura
nasi nkugwaruka ruri mu mbonera kure ugira uti mwehugo ruhara murubona gute gufashe gute
yabishikirije neza cyane aho yerekanye uruhara nivyo gwaruka mbere rusabwa kugira ngo ruterere agacumuka mu kubungabunga umutekano mu gihugu nkugwaruka rwo gwimbonera kure tubanje kuvuga mbere nkugwaruka mu gihugu cy'u Burundi nitwe tugize umuce munini w'abenegihugu bari mu gihugu bisigura ko rero ugwaruka gufashe minene y'igicukiro cy'umutekano byotera ikibazo aho rero bikaba ari byiza mwumvise ko n'inzego z'umutekano zishima ingene ugwaruka rufasha gutanga makuru bugakorana neza n'inzego zibijejwe z'abahinga twe rero nk'ugwaruka rw'imbonera kure turakurikiza ayo mategeko duhabwa n'umugambwe wacu tugakurikiza amategeko y'igihugu hanyuma tukisunga cyane cyane ayo mategeko yose igihugu kiko kirashira mu ngiro kubera programme itwara igihugu ntiyatowe y'umugambwe sende defite umva twenda gufata ya mbere kugira ngo tuyishire mu ngiro turashigikira rero cyane ibikorwa bijanye n'umutekano kandi mu gihugu cyose kubera murazi ko nimbugwaruka rugize umuce munini wabene igihugu wa mu Burundi ugwaruka rw'imbonera kurumva birumvikana ko ari rwo rwinshi kubera n'umugambwe watsinze amatora n'umugambwe uri mu gihugu cyose isigura ariko rero twebwe n'ukuri turashigikira cyane kandi turashira kumuzirikanye yuko umutekano w'igihugu ari gwacu kora baratwigisha cyane gukunda igihugu kandi igihugu rero kitagira umutekano mumva ko kidashobora gutera imbere urumva rero nico gituma dushira imbere cyane kubungabunga umutekano kushigikira kushikiza ibikorwa no gutanga makuru ku nkozi z'ikibi zose aho tuzibonye kugira ngo abo bahinga bashire mu ngiro ivyo bize kugira igihugu kigume kiri mu mahoro n'umutekano twibandanije n'aya migambi yacu iterambere
demokrasias namwe mugira muti uruhara mubona kwifashe gute kugwaruka mu gucungira umutekano mu kibano ho rubarubaye
ngo murakoze kuri ico kibazo mubajije nagomba menyeshe bwa mbere na mbere ko nsinde muhinga mujanye n'ibyo gucungira umutekano ariko ariho bimwe na bimwe usanga amaso yari ku muntu wari wese atari impumyi mu bisanzwe mu ndiyo wari wese arafise uruhara mu gikorwa kijanye no gucungira umutekano yaba ugwaruka yaba umuhumure yaba umusore yaba inkumi yaba umushinga ntayi canke umukenyezi ndetse n'umunyamahanga wa mukino gihugu arafise uruhara ko gucungira umutekano ariko nkuko ibwirizwa shingiro rivuga mu bisanzwe inzego za leta nizo zifata ya mbere mu giko kijanye no gucungira umutekano ku bijanye n'uruhara canke sinzi ko nabivuga aho tugwaruka rugarukiriza mu isanzwe nta hariho ndetse naho gutangura biranagoye ariko nkuko umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho ibikogwa bikogwa nabo bavyigiye n'izo nzego zibihemberwa inzego z'igipolisi kumbure imwe na rimwe ugasanga n'inzego z'igisirikare zirafashije ugasanga rero nk'ibyo byo gukizura nk'ivyo byo kujya gufata abantu baba bakoze ibibi bijya byo kujya gusaka mu bisanzwe ico n'igikorwa ugwaruka cyangwa mu Burundi wari wese mu civile atavuga atabigiye atabwirizwa gukora ubwo rero mu bivuze hariho ugwaruka rumwe na rumwe usanga kwivanga mu ico bikorwa ivyo navyo biraheza bigahungabanya amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ntawe reka kuyivuga n'ukuri arabijejwe barakwiye kuraba bakosore naka akora ibyo bwiza gukora na akakuriza kugiza gukora kumbure hari byo usanga dushora kugira iki guhuriza hamwe ibintu bikasha bikenda neza umunya gihuga kumva ko atekaniwe
Placide rero namwe nk'abari muri MRC rurinza ngemero mugira muti uruhara gukwaruka mubona kwifashe gute mu bintu byo gucungera umutekano
Eko murakoze uruhara gukwaruka mu byirikanye no gucungera umutekano ntiturutandukanya cyane n'abandi banyagihugu abasivili ni abasivili anashaka kumera nk'ushimangira yuko umutekano twese nivyo uratwega twese turarabwa n'ikibazo cy'umutekano ariko si ku rugero rumwe abantu ugwaruka ruri mu atuko tuvuga abasivile barafise ibyo bajejwe kandi umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho aho tugeza nk'ugutanga inkuru ikintu kitagenda neza ku mutumba kanaka mu quartier gutanga inkuru ni itegeko nibwirizwa utanabigize wohanwa utatanze inkuru ijanye n'ikintu gishobora guhungabanya umutekano ugatanga inkuru kuba bijejwe ababijejwe barahari turabazi ni kwego kw'igisirikare kwego kwa gipolisi kwego kwigendereza abo tubonye hafi tukabibamenyesha cye nibaza ko uruhara mu bijanye n'umutekano gogarukira ngaho nkuko nabandi bagiye barabivuga ingorane ni yituko turabona mu Burundi ikintu jewe nkunda kwita militarisation de la société si kintu kiza mu gihugu
militarisation
donc usanga umenga abantu bose abasivile ugwaruka ku mitumba mu quartier umenga bashaka kwitwara nk'aba police cyangwa abasirikare ibyo si byiza na gatoya kuko ugwaruka rurafise ibyo gwategerezwa guhamagarirwa ibikorwa by'iterambere erega nubundi utariko
nemuvuze ati ugwaruka rushaka kwitwara nk'abapolisi muri mu migambo itandukanye uko ugwaruka nuruhe
bakunze kuvuga imbonera kure kandi nibyo naje ndazibona naho mperereye imbonera kure zishaka kwifata nk'abasirikare si kintu ciza kandi ni bene wacu murazi kwa tajo turabaza
ubwo buntu bw'ubwo usanga buri ko ugwaruka imbonera kure cyane cyane biriho
reka tubibutse amajambo yakoresheje abo bantu umupolisi yavuze ati abo bantu bavuga ngo nabo muri systeme ngo abandi ngo bakorera ngo mutama ngo abandi ngo bakorera ati dusavye yuko ayo mabari yavuzwe n'umupolisi reka ngira twobirondera twobironka ibyo byose ariko iragiye nkuru
y'igihugu
nawe ubaje abo bungira urabizi
nagira ntanga umuco
reka duhe umuco
reka nagira ntanga
umuco y'amabari yeri
mu mugambi igipolisi cyafashe ubushanje bw'umutekano wo kugwanya igiturire hari ingingo yafashwe yo kugabanya amabariyeri ko basanze hari amabariyeri menshi ku mabarabara byashobora gutuma abantu bamwe abapolisi cyangwa bajya bagitanga bashobora kuharira igiturire
amabariyeri acunzwe n'abandi
n'abapolisi n'amabariyeri y'igipolisi ariyo amabariyeri yaragabanijwe cyane kuburyo amabariyeri asigaye ari make mu gihugu
hari abapolisi bakorera ngaho bagira bati abo bantu tubazi bambaye impuzu za sivile mbega kubwanya umubiri
w'umupolisi ninde umupolisi akorera hajya yabikubariye ninde
ibyavuzwe ku radio y'igihugu
nimba umupolisi yarabyumva
umupolisi mwumva mwenye
umupolisi uri kuravuga yakubwiye ko akorera hajya hanyuma ko haje umuntu akaza akamukorera akazi yari gukora
gipolisi urakoze Greliane barakoze nabo batumiye mwari kumwe ubu nishimiye ni wewe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politique n'urere kazoza cya studio ijambo hano ku ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima nti muranige mubanye n'umuvyanyu na ubutaha
cyari kiganiro nkurere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika address ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio ya Amerika turashimiye bagenzi bacu ba studio ijambo mu kiganiro cy'uruhara rw'ugwaruka mu kubungabunga umutekano ninaha tugarukirije ibiganiro ku ijwi rya Amerika muri aka kanya mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro Fatuma Alimas Karala akaba ari we dufashije kwegeranya ibi biganiro ariko ntimuve ku maradiyo yanyu ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanye